Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wa 2018. Muri kumwe na Federica Umurikija.
Leta y'u Burundi nuko ibyo turabona urakurikijisho mugabo kuba bikugwa kugwa ibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda ari ikintu gikeye.
Uyo ni Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, avuga ko batarabona urwandiko bandikiwe n'u Rwanda rubasaba gushyigikira umutetsi yatanzwe n'u Rwanda mu kibanza cyo mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa Francophonie. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi wa Matari Mushasha w'Intara Kirundo agiye gushyigikira ko turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi ivuga ko mu gihe leta y'u Rwanda yo kwandikira Burundi kugira ngo bushyigikire u Rwanda mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa, coba ikimenyetso cy'uko u Rwanda rwigaye mu migenderanire itari myiza n'u Burundi. Wavyashikirijwe na Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta catunganijwe mu ntara ya Bururi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Christine Munezero ari mu ntara ya Bururi.
Ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu, ubutungane hamwe n'imigenderanire n'amakungu nibyo bisata byatwaye umwanya munini w'ikiganiro cyatunganijwe kuri uyu wa gatanu.
Umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza, ariko benshi muramaze kumubona, mwaramwiboneye, yarahinyagaye ukuguru kumwe k'ububafu, ariko si amagara mukinzi guhinyagara n'ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara. Hagatsukira umupira ntihagatse ibikorwa, sinzi uba ariho igituma ari abantu bashinze kubivuga, ariko ni bisanzwe cyane. Ikindi nacyo Abarundi twe buja turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu umuntu akoresha ukuguru, akoresha umutwe n'umutima, ibyo bihe byo bikomeye neza, ibindi byose bica bigenda neza.
Mu gihe amakuru avugwa hano mu Burundi hariho ayerekeye ko igihugu cy'u Rwanda cyandikiye u Burundi kibusaba gushyigikira umukandida w'u Rwanda mu kibanza cy'uwotwara ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa, umuvugizi wa Leta y'u Burundi Filipo Nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika.
Icyo tubamenyesha hoho kubwa Leta y'u Burundi ni uko iryo kete nibyo turabona urakurikijisho mugabo kuba bikugwa kugwa ibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda ari ikintu gikeye. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka 1900. Rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzinyamurira ati urandehere mu bindi, ejo muri iyi minsi nzosohora umwana hanyenzo ku rundi rubanza. Bene ibyo ntibisanzwe. Rero
nayo ku bijyanye n'insamirizi, ijwi rya Amerika hamwe na BBC bimaze ukwezi kurenga byarugariwe imirongo ya FM isamirana mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya ico gihano no gutezurira ayo maradiyo.
Mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ruriko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero y'ugushyigikira gushyira imbere ineza ya bose. Abaserukira ayo maradiyo abiri nayo ni ukuvuga iradiyo ry'ijwi rya Amerika na BBC, nabo nyine tugize iminsi tuvugana ku iterefone tukaba twaramenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo y'ukugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose.
Kuguyo arongoye urwego sense ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu Burundi, akagabisha abitwara uko urwo rwego rudashima.
Hariho iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane, murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya cya gihano.
Iyo ngingo yaka imirongo ya FM ya maradiyo ijwi rya Amerika na BBC yagiye mu ngiro kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Urwego sense rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo cy'amezi atandatu. Amaradiyo isanganiro CCD FM Plus na RFI y'Abafaransa yaragabishijwe. Muri uyu mwanya nyene igisata cy'ibihayanishwa mu kinyamakuru Le Renouveau cyarahagaritswe. ariko munyuma kirarekurirwa gusubira kandi gukora. Ibururi Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Chrissy. Yebura Matari mushasha agiye kurongora intara ya Kirundo yashikirijwe amabanga mu migambi avuga ko agiye gushira imbere, harimo gukomeza umugambi wo guhungura impunzi, gukomeza umutekano muri rusange. Akaba azoshimikira cyane cyane ku mugambi umuraje ishinga wo gukomeza umutekano ku mbibe. Ni inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi ry'Amerika, Jean Bosco na Rubinze ari mu Kirundo, Burundi.
Uwaganywe n'umukuru w'igihugu kugira asubirire Melchior na Nkwaomba mu kibanza cha Buramatari w'intara ya Kirundo yitwa Alain Tribert Mutabazi. Kumuhingamo w'uyu wa gatanu niho Buramatari yahora yabisikanya muri ayo mabanga n'uyo yahora ari umuhanuzi wiwe mu by'ubutunzi. Inyuma y'ibyo bisikanya, Buramatari mushasha yashikirije imigambi myinshi agiye gukorera intara ya Kirundo. Muri nyamukuru ku isonga haza umutekano na cyane cyane ku mupaka.
Iterambere nishoboka hatariho amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano tuzokomeza kubiharanira no kubitsimbataza, cyane cyane muri ya nyabune bajeje umutekano dufise ngaha. Turabishimiye cyane rwose kuko babarungikana n'ahantu babizeye bivanye n'aho barungitse. Turi ku mupaka, bisaba ubukerebutsi n'ishaka n'inguvu yo kwitanga reka n'ubwitonzi kugira ngo umuntu aguma acungera imbibe z'igihugu zigume zimeze neza ntihagire agakacira.
Buramatari mushasha arishimira ko abari bahunze batari bake bamaze gutahuka. Yamara uwo mutware avuga ko igitigiri gisigaye inyuma atari gito, ati sabo kuguma mu buhungiro.
Ubundi mugambi uva ko nawe ukomeye cyane yo ntashaka Kirundo, dushikirije n'amabanga kuno munsi tugifise abenegihugu bavuka mu ntashaka Kirundo bahungiye mu bihugu bitandukanye duhana imbibe. Hari abahungiye muri Tanzania, hari abahungiye mu Rwanda, abana bageze mu Uganda no muri Congo. Twifuza yuko kuko abamaze guhunguka ni benshi muri abari bahunze, kandi nabo bahunze barafise imiryango ngaha yasigaye ngaha. Twifuza yuko rero nkuko twabitangujije makomine nka yose akajaho amakomite ajejwe gufasha icyo gikorwa cyo kugitahukana abahunze. Uwo mugambi tugiye kuwukomeza kuburyo twizeye yuko abahunze bagiye guhunguka.
Mutabazi ati hari impamvu yotuma bahitamo gutahuka.
Nyina burya babona ko icyo bahunze cyari bihuha nyene, bari abantu babagumura bijyanye n'ibihe bya politiki. Amatsinda baherutse nabo kubyibonera ko n'amatora adahutse gutunganya, twatunganije neza umutekano ntangere. Ibyiza shingira bene igihugu bakitabira bagatora muri demokarasi mu mwidegembyo, umwese atoye kiri ku mutima atanu umwe aturubiswe. Tuzokwifashisha ayo makomite n'abandi bantu bashobora gushikira abo bantu bahunze badufashe kubahimiriza batahuke. Nabujya kandi nk'uko yene cyabaye umukuru w'igihugu abidusabye, ibintu byabo byabungabunzwe bazoshika bashikira amazu yabo ahari n'amatongo yabo. Reka mbere bimwe bimwe bisanzwe birimwo n'inshuti z'iwabo atashobora gutuma baguma mu buhungiro.
Melchior na Nkwaomba yahora arongoye intara ya Kirundo yagenwe n'umukuru w'igihugu kurongora igisata kijejwe gutunganya ibikorwa bya kaminuza y'u Burundi. Imwe mu migambi yaranguye ashimirwa cyane n'uwamusubiriye nuko yashoboye gutanguza kaminuza y'intara ya Kirundo. Iyo kaminuza yamaze imyaka igera ku 8 yubakwa, ikaba imaze hafi amezi 2 itanguye gutanga inyigisho mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Uri buhaho kuguca kumazi yavuze iby'ubutobwa zihe.
Monica, ore kirukuri.
sindara nabonye funderi ngo ndabwira gakuru keze wewe mukamurakoze ko tugize imana bakatwemerera kuharima nca ndababwira aje aho bukera bazinduke baraharima
zavuye bigenda gute
ubwo ko tuhije kuhatsura hose ndiye ndabereke inyene tutera mashu
eh kujya ko hagorodo twabye byo ndo bose tugenda ku mateko ya
na ukuntu yakazanya gawashe omega izo boga zirarazeze erega muhehe sinarinzi kuzi byo kurima bigeze bi
batuvuga se yabona ngende hagari hari ya hirya hari ya eh none rusangi hari kindi cyari kintunze atarukurira
none ga muhehe ko muntu kwiga umugo
eh
ubwo mugire mwe byo kurima kujyana
waruzi
ah
ishe tutegeza kuzitera ku murongo
aho
zimerane aho saha aho si igice cyose ki yaducha tuhatera mashu hajya hepfo ndaho hajya ndaducha tuhashira irenga renga
none ndakubaze gamuhe ibi byose warubizi ha mukiri gutinge mu ikambi ubwo umuboroga ngurishwe n'inzara
none washaka kuri iki ko nta kira ho ndima ubu abanyahugo bagucabaye urantegasubiye kwica
nuko subira kwiruka ku ngoko rego twaye kiyo bakibwe
reka sare semana
rego kweri funde
ubu byo kwiba twica ikimbura mara birarangiye hanyuma funde ishingiye mu byaro y'amashu yose haga twagiye twakiriro
ndakumva cyane kandi uko ndabiheruka rero amasho nate bakwe
nakaravyo bya bigori baduha turatomboye twarose imboga zo kukoza ubugari
reka nirenga renga nave mwibatase
yo umba
tata mu kwezi kumwe gusa basha umuntu atanguye kuzirungura
gabo rero naho turonza aho turimo ese mugasinze ko tuzokwe
ubera
ha tuzitoye imvura igira icike kandi wangu imvura igira icike tuzohava twizira gusomera dusange turarumanze
mwe bana aja gutera nyabura twarumanga gute kandi dufise amaboko
amaboko zoshaka he ntazi ngo umuhinga aya maboko tuzatunga mu bicu tuyimandu ubwo
tuzatunga mu bicu kumanura imvura tuyirondera kwiki aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye
umbe nta ni umuhungu none muri twe guzirikana hari umvura tarimo
Ahura tiga mukabona imvura icitsi mumenye ko muzokubitirwa kuzivomera nta gufina
yego
nane
ni kandi mvira
none
yakweli twoshe mvu tukavomera yewe ntangorane
tuzobikora nyene kandi bizotunanira umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
basha uko ntizari babaza naho muzontuma ndu umwe
noneho ntibikoye turi beshi nawe no umurima nk'uyu ni wotunamira
turi bake mbefundeli wewe na make ivyo tuyo turavuga ku bantu byumva
funde ufashe nite
ehendali
uri ko tuza kubera tuvuze kuvomera
nembo nago matwe inga
ehina
karibu
ego
karibu kuguma ku muryango injira injira
Murakoze ndagize yambu chef yego sinzi ko ndinda kwica nagira mu ndabira aka kantu chef
icara ama amuwe ama chira no kanu fuka ko ndakurabi ha mahoro
yego na mahoro ariko rero naho utamenye jewe ndakuzwe inkorera hajya kukabare kwa mwambi
nibyo sha
yego
nako ni bihanda kuzi ndirumba kuhora umura kanyo baterimwe narimo
ego cyane naho muhaza gake byumbonye rimwe sinsubira kumwibagira ego
ya kenge ndumba cyariyo ya nta byinshi bira kuruhisha okay zana rero kanwa vuga ndakurabi
ihe ngaka na gafakture nagoma mu ndabiro twa dufaranga mpave nja kurangura era
si ninde hagwaye
ni ni bosi wanje mwami niwe yambwiye ngo nindakazane ngaha mundi
cyangwa twende kuba tawo yakubwiye ngo ndamuhera ni ye cyangwa cyangwa tanenga cyangwa peshi cyupa
ikani yambwiye kari wewe yambwiye ngo nzane ngaha kuri izine mungi
cyane kuri izine tukuriye
ego
ikani gana masaga tari maki bo injaga tumbaze jarifye allo oui sandra onyaruka hano ngaha mu biro nyaruka
ahubwo chef je narinzi ko ari gushika ntora nagira mwara bivuga
ikataka ariko inge mbaze gato ko habu wi sanda karibu karibu
yego ni sawa
ngo hari umuntu ukerenga uyu musura ronda gira ronda
yarondira je ucazanga reka ndamujane mu biri wanje karibu
banza banza yo kwanza kushira ku mutunganiriza
Chief,
Ha? Oya mugabo je muri ko muraneza kandi nifitiye kandi kago yatubye. None mwebwe nyoko buja yasinye mureka kuturira kubeye. Mancha. Yo mabo juvuga ni ndese.
Hapo?
None ngasiga kima. Adamu wagiti yasinye akavuga ngo fatire tuzohizana ngaha mu giri.
Estasyo?
Adamu giti niwe yagabye. Ibirero ni je bafashe. Yego ni byo bafashe. Yari kumwe n'abashitsi biwe ari karabazimana.
Ande yat. None atimanya abashitsi fatura yizana nga chef byo bintu babitanga
wewe oya ntacho wewe ni wigire wadahugura ku mugoroba usanga sanga tunganirije sawa ndagaruka yego yego tuvuga ku mugoroba
sawa
ana yacho sanga ibintu birabaho
cyentumwe
cyane babindenge none no
pe basha mama ari se byamufatiye aya makonsomasiyo abona huriye he na yuzi
sivyo nyine tuishye dans quelle brique
Oye byo ntabyo tushobora kuriha nibikunda arondera handa yakura nibikunda chef Jeta ntabyo nushobora gusigura
Aya basi ko rya mbere reka tuyari mwa bintu nizo bandanya gucya Telefone
ahura ko ye nkuwa tatwe
ahubwo namba fashion ibisazi
ako kumungu nda yakwa ye Ani buce
bwo Wibutse
cyo ndakugiye iki
Oya, na jereka mbanze mbaga nike gusekura.
umuntu akugende atahora kugendera atera make
oya ntugira ubwoba ntangorane gusa ibintu bafutse gihe duca kumazi kuri kibera byarankutse ko
reka mwana burya zibera aramba baje cyane
none zibera yabayeho gute ko wagumye uvuga ko yagize ingora
reka mwampi nawe zibera kuva kivuka ngira ntiyigeze amererwa neza na gato none he ndabirupfu yapfuye
cyere kuva kijya gihe nagumye nibaza ibyo bintu byashikiye zibera nicyo gituma nje kubikubatsa
utabeshe
yego
icyo nicyo kikuzanye
yego nukuri
wabunde nawe ufite umutima woroshe mwana
si jewe gusa uya sinzi ko wabibonye uri kuravuga abantu benshi bararitse
akana je burya nta musurenga ndareriye zibera gasore wengira ntazopfa hose
none ziyankurane wavuga yagize n'inyabaki yakuza ari impfubyi nkanje
reka nashaka yari afise ababyeyi kandi harya naho navuze ibyazibera nta byinshi nzi kuko ingorane yagize zatumye adakunda kuvuga ibyiwe
none yagize ingorane nyabaki
nta byinshi nzi mugabo icyo nzi ni uko igihe abarengero batera abaseruko ari imvunyi zibera boba baramufashe ku nguvu
ntibishoboka haba bica bigenda gute
urumva icyo gihe bamufata ku nguvu yaciye atwara inda wibaze nawe mwana
yarahuye n'ingorane zikomeye niho wapfuka aho ntiyari bwarongoka
oya yari akiri muto cyane ihari bwagire ko arongoka
none iyo nda yapfuye ipfuka byagenze gute
reka reka ababyeyi be bararahiye bararengwa ko adashobora kubyara umwana w'umurengero
none bagombagire gute ko inda yari amaze kuyitwara ariko yarabonye amarushwa amana yanjye
amarushwa gusa cyangwa niyo nda baciye bayikurayo
njyewe
uko ndabizi mugabo ntabwo nigeze ndamubonana ahubwo reka tubireke
bimashya amafoza reka kuma bose isuka ahantu urazi iminsi tuhari kwa kwanya turabe ko twahiza
oya oya uyu mugabo naho wavuze ngo ni mugenzi wawe aradufashe nabi ndagahana kudutuma kuri makwere
ari we uratanguye none wowe ugomba kujya wicaye nasa nyabuna
oya yari gupfuma dutuma ibindi uwo muntu nkawe kumusubiza ku rufuni ako nakagaye
aho ni uko hanze iyo twimye indaro tugasubira muri rya shyamba niho ari kuryoherwa
hewe indaro yarayiduhaye umugabo akagasuzuguro kararenze umukecuru nkanjye ko ntuma kuri mape arambabaje
yewe nawe ntabimenyereye ibi ndabishima nawe urumva ko tukwama tujya twicaye
ikibi cy'abanyabugo ntigihera barakarushwa ngo tuze turaharura turenza ko twitahiresha
eka izabyo ndakwemereye honyine kubona twarose aho twinyegeza batazopfa badutoye ibyo birakwiye
basha ngo dutora sejo sikazima n'amazina twahinduye yewe igi wawe naramaze kurimenyera mwangaza abuduru karimo akabika twebwe nake
kagutura hantu peza share hema mwamini
mwamini yewe kanyewe kanyewe sha aha naho wazorondeza seyiya semwe ntibazo
dutora
kuko imbabaza gusa ni uko tujya duhangayitse
ashama foza ibi birarutana aha kanya wamaze kwibagira ko twari dutanguye kujya imende
hewe reka kunyibutsa ayo magorwa yose nta numva nosara
ibyo usanga byose yubari ntihagire icyo ukora cyotuma batwirukana urabona ko utagira iyo tuce
ariko gagite kubona usigaye uzinduka ku rufuni karebaho runyonga umuduga
reka kwihebura
munacha mungurani hama vigahera hivi ni visanzu
oya reka kuhire marema na urawona kuatari visanzu urawona yo mababu alimu kiganza chawe kaki
na acho yini sveni hivi tupapanga hivyo za vila nyusa haona chiyi
uri kurabu unda bundasha uwanza kuchoka kugiruje uwanza ku
na acho ni kazi mandavironga imisi na mazo mishamba yena nyugishichi
hewe ugoribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bari ko barasayangana mu te waronde
wewe utso bireke
ati
wewe wabaye
oya eh ndabireke kubere kuri kushumbira abanyabugo honyene ibyo ndabi zibuze cyanumva no kwiyahura no pfuma ni yahura ngapfa
none ndakoze amafoto jewe ntunze wibaza ko ndi umwana
Oya ndaze kutari umwana mugabo mbono menge byayizine yawe warabiheberega kimana murisho
Uwa jewe giti urukunda baherera wanyi bagiye bafo
ukora kwa takukora
kweri wibaza ko nafise uri karabikurikirana
nivyo
none
aho sha no babara bari ko baraje ivyo wabiri yakuya nawe uri kuraturatura uwo muntu ninde none kagiti
Uyi tsugiri mugabo rero ico nokubwira cyose ubu kenyuwe wowo uriho
utambe
kandi vuba cyane uzowubona
giti murafise umukenyuro mbega imuntu hagira furuguti biki mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubandanye tubasomera intyano mwashikirije ku gice geruka ariko tubanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe
fundera ributsa muhehe yuko iyo habaye ingorane aho kuvyegeka ku bandi tubanza natwe tukaraba neza ko ataruhara twoba tubifisemo mubivuze kwiki
uwa mbere yagize ashikiriza yitwa Nshimirimana Fidei akaba ari uwo mucoga muri zone ya Muyira yagize ati izo mpanuro za fundera zimpaye ikigwa mu gihe cy'ibibazo ngo imbere yuko ndavyegeka ku bandi no ubanza nkabaza umutima n'ubwenge cyabiteye ngo nkaraba ko nanjye ataruhara no ndabifisemo
nanyeje Juvenal w'igiharo mu ntara ya Rutana yagize ati bayamaze bintimenya niyo ntinegura ngiye abatwabanza kwisuzuma iyo turi mu bibazo nitwa tubona ko abandi ari bo babibonye ne
reka tuve mu Rutana tumarwe gatoyi mu Kayogoro mu ntara ya Makamba aho Etienne Nshimirimana nawe agira ati ibifundere yibukije muhehe bitumye mbona ko bigoye kwitora amakosa bikoroha kubona amakosa y'abandi gusumba gwacu ngo binyigishije rero ko imbere yo gutosora kati kari mu gisho cy'uwundi nohera ku kigiga kiri mu ryanje vuzima Pacifique nawe agize ati ibyo fundere yibutsa muhehe biravuze ico bifatiye ko ngo kuko tugerageje kuraba ibyimviro vya muhehe kuri wibi biba byose nk'ingorane abishira ku bandi atarenze gutohoza neza ngo nkamwe fundere yo gumuko yote bakumvisha muhehe gucyo bikagira ico bimufashije mu nyifato yiwe.
Wundi munywaye ni Silva wo mukanyosha agira ati vyo kuri fundere yavuze ndabishigikiye ngo kuko kenshi yo habaye ingorane harahusanga hanini tituvuye ko canke tukaba twazigizemo uruhara. Ngiyo rero tutabanje kwisuzuma tugatangura kuvyegeka ku bandi nta muturama duheza ngo turonke.
Ubundi ni rero bakesha Imana umunyeshuri wo kuri lise kominari Nyabitare mu ntara ya Ruyigi nawe agira ati fundere yahanuye neza muhehe mu kumwereka ko nabo bafite amakosa ngo nta kenshi mu ngorane uvuze ukuri umufata nk'umwansi wabo bagaca batangura kwibaza ko kiri kumwe
uyu munsi turangirize ku ntererano ya Oscar Huwezo wo mu Kayogoro hagira ati ivyo fundere avuze birashika kenshi mu kibani wacu waho usanga iyo habaye ingorane hagati y'abagenzi usanga bishika tukarondera kwiyandika izera mu kwegeka amakosa ku bandi ngo kuri ntikumenyekane
mu dukunde tubasomere akabazo ku gice mu jere gutega amatwi
abantu nka muhehe bama bashaka gushira ingorane kuba badasangiye umugwi boba bariho ngaho mu kibani wanyu mbega ufise umugenzi nk'uwo wovyifatamo gute
akabazo murakumvise ukaba rero wipfuza kwishura twandikire kuri za nimero musanzwe mu yereye nazo ni 75 amajana 888 amajana 950 canke naho kuri 61 ubusa 903 mushobora no gutwandikira mukije ku nimero yacu ya WhatsApp mugashobora mbere no kwama mwironkera igikino muri kuri kumbi kundwi ubikeneye twandikire kuri 31 ubusa 903.
Reka rero turangize tubibutsa ko cyari igice cy'amajana 553 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho utanga
cyari gikino muri kirukuri muzokoma muri kurikira kuri hazijwe rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Nshuti mwise mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye engineer yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro twabateguriye tubibutse kandi ko muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mutwumvira ku metero 25 ku metero 31 no ku metero 41 turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese